turashimye ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Igisirikare cya Congo FRDC n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe, abanyagihugu bahunga barahangayitse. Aha muri Amerika muri make, umuntu yitwaje inkoho yarayishe batanu akomeretsa 18. Turabigaruka ko Twitter nayo yasubije urubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Yano makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muyo umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batanu barebaguye mu gitero cagabwe mu nzu y'ubutambiro y'abakundana bahuje igitsina mu gisagara cya Colorado Springs akiri muri Leta ya Colorado iri mu burengero bwa Amerika. 18 nibo bakomerekeye muri ico gitero c'inkoho. Igipolisi cya Colorado cavuze ko cataye muri yomi ukekwa kuba yakigaviye, cemeje ko nawe yakomeretse kandi ariko aravugwa. Nticigeze kivuga yamara icamutumye kurasa. Inzu y'ubunwero yatewe iremanga ko ihuriramwo abakundana bahuje ibitsina. Mu itangazo yasohoye yavuze ko ibabajwe n'abibasiye abo yise abantu bayo. Muri Amerika nabice ku masonga nkitangura, Elon Musk umutunzi aheruka kugura urubuga rwa Twitter yasubije kuri urwo rubuga Donald Trump yahoze ari president wa Amerika. Twitter yari ihagaritse urubuga rwa Trump mu kwambere ko mu 2021 inyuma yaho abayoboke biwe bagavye igitero ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika. Umunsi bagabye ico gitero niwo munsi Congress ya Amerika yari mu bikorwa vyo kwemeza intsinzi ya Joe Biden ka president wa Amerika. Elon Musk agarukanye Trump kuri Twitter inyuma y'uko z'abantu niba bashigikiye ko Trump agaruka kuri urwo rubuga canke atogaruka. Abishuye bice ku rubuga rwiwe rwa Twitter bavuga ego, batsinze abavuze oya ku majwi 51 n'uduc'umunani ku ijana. Yifashishije amajambo yo mu Kilatini, Musk yaciye yandika ati abanyagihugu bararivumereye, ico umunyagihugu ashaka nico Imana ishaka kandi ninacikora. Urubuga rwa Twitter ya Trump naho rwagarutse ntaco aragwandika ko ubutumwa bwa nyuma buriko nubwo mu kwambere ko mu 2021 aho yanditse avuga ko atazoja guherekanya ubutegetsi na Joe Biden. Ntibiramenyekana nimba Trump azosubira gukoresha urubuga rwa Twitter imbere yuko avana kuri urwo rubuga, ariko yari yarigeze kuvuga ko aramutse aruvanywe ko atorugaruka ko naho yorusubizwa. Kuva Musk agura urubuga rwa Twitter rurimo ibibazo bitandukanye, yashitse yirukana abakozi bari bafite amasezerano ntabanduka bagera ku 175 n'abandi batazi igitigiri bakura ku masezerano y'igicamunsi. Hagataho urubuga rwa Facebook mu kwa mbere niho nabwo ruzokwihweza nimba gusubira guha uburenganzira Trump bwo kuruza ko Instagram nayo yaramuhagaritse co kimwe na YouTube. Ariko Instagram na YouTube ntibiravuga nimba vyifuza kuzomugaruka kana mu minsi iri imbere. Ano makuru yose abageze ku ijwi rya Amerika n'ayandi mushobora kuhongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu vy'umutekano. Ingabo za Leta ya Congo n'abarwanyi ba M23 basubiye gutana mu mitwe, bagwaniye ahitwa Kibumba hafi gisagara ca Goma. Ubuzima bubi abahunga babayemwo buriko butuma hari abapfa babiri barimwo uruhinja barayibishwe n'imbeho. Mu gihugu c'u Burundi umukuru n'amashinga mateka yagiriza umuhuza w'abarundi ariko asozera amabanga Edouard Nduwimana kuba yaranse kuja mu n'amashinga mateka gutanga icegeranyo ca nyuma co gusozera imirimo. Daniel Gelas Ndabirabe ayifata nk'agasuzuguro. Edouard Nduwimana we asigura ko ibwirizwa nshingiro ritamutegeka na gato gutonda imbere y'abashingamateka, ahubwo bimusaba kurungikira rapport ibiro vy'urwo rwego. Ndi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshingamateka y'u Burundi yashimye kubwira izo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uja mu mabanga y'umuhuza w'abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashingamateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashingamateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Nimutuhavemo bimbatsi Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwavuye mu kibazo. Ntimuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo, mu Usman yari asanzwe. nkuko biba bisanzwe bikorwa murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe kandi ibihe byarahise nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kutaza kuduha raporo ariko imbere yo kw'icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kwa presenta raporo ko kw'icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko
umukuru w'inama nshingamateka afata inyifato y'umuhuza w'abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro
sinzi byamugoye ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twabikiye kwa du presenta yaraje rimwe upresenta raporo rimwe c'était un rapport d'étape à un moment donné none ubu nayo kimunaniye niki ngibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye aza kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard Ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kuwa 15 ku kwezi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 iheze
ubwo muhuza witumuye n'abenegihugu bo mu gihugu cyose mu 39 93 ari mu madosiye 1908 muri ayo madosiye amadosiye 1986 twasanze ashobora kwakirwa amadosiye 592 ntiyakiriwe kubera ingo twabaza gusigurira abenegihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 1988 niyo ariko arigwa
bamwe mu bitu urwego rw'umuhuza bararugaya aba nabo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushire burengero
twebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza yatumariye kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago ugiye kubaza bakwita umumenja ugiye icyo uvuze cyose ngo nibwo ni bwa bwoko urumva nta n'ijambo dufite twebwe nk'ubu ugende ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira kuko ibyanje byose ibyo yari kundonda ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko rero apare abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza abo babaye mu nzego za leta saba mugabo mu benegihugu ntawe ndabona avuga ati kigenda gihawe n'umuhuza
je umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafisi icyazofasha mu gihugu nk'amatata ariko araba nk'izi nzego za abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo nico narinze ko bamushiriye ariko ntacyo mbona kitambuka nacyo mbavuga yo kwerekana neza icyo bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushyizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu nimesha amase n'amatata hariho mu ngi wacu mu mazoni muravye mu bushoho ibarajyaraguye abantu bararenganya utacamira
Kuruga gwe rwa Twitter Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe bimusaba kwerekana icegeranyo cyo guheza manda yavyanditse yishura ibiro by'inama nshingamateka zari zabishize kuri urwo rubuga nyene yagereranije ivyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakonge bakaba abanywanyi ba CNDD FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko no kutihanganira batavuga rumwe n'ubutegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoze ari intwazangabo muri CNDD FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri na wakaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 ukwezi hato umuhuza w'abarundi mushasha Emile Laurentine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Elo juri kanezura kenuye, dusuwa mre Republika Demokrasi ya Kongari kubu, mugisata chimunzi. Ubuzima bandanya kugora na kubarimi wa mgikambi ya murongwe, hirimu ruseru kovite, wenu uko kuva mkwezi kuchenda gushka uyumusi, atamvuri ragwa mumirima ya abo, vedaste ngabo atuanda nilizino nguru.
Aba bahinzi bahinga kaseke muri Adra Karongwe na Katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba rya bayenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryo bandanye tubona ko dushobora gufira mu bana kwe
Michel Kabongo Bongo Numuizi yomu kambi ya mulongu, jirafitu murima itu kwa kaseke, avuga yuko nyuma ya imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twengahe mu rongo wacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitati gihumbi ariko no munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ibigozi cy'ibiharage twaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu ubu nawo kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi 2500 umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana 5 ariko ubu twaba tugura ibihumbi 2500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabe gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko
aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'izara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihingunga bahabwaga n'ishiramwe rya runigita ibiribwa ya pam yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata madeni
iyo fashanya haseri iza itebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twaratebye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca tukoresha kuza turajya madeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afite amafaranga akakugurana ugacugenda ugacucungungukira nimba guha ibihumbi 10 icumu ha 15 aya mafaranga rero niyo cuzura hereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero wo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaka kuri aba babanyi bacu bababembe ikare tuyikota ku 200 hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi 120 tukasha tuyirimisha ku 225 ikare zitandatu urumva n'ibihumbi 105 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvire bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe bedase ngavu ijwi rya Amerika
Republika ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi rya Amerika twandanirize kwa kino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi taxi ya Grand Lac
Monsieur,
où vas-tu, wewe?
Bito te mko bien, uko sawa kweli?
Je sais bila kuleba.
Depuis ça tulitokea, tulianza na wewe asema hata kanino nataka moyo kweli. Boka waidangu mkombo taxi mnakuwa ambiance ya bien sana mimi. Wewe vraiment sio kama unakuwa nini?
Chauffeur, mva. Mama rogo swenza mrumuni.
Sawa, basi mimi respecte choix yako. Namita jumanga bote na zua musolo Anata kina yone usili
Hesi kwa vini mjiwa ngosi ndabiyo mvajengu mva naruka Tamanyabu kwenyewe ndabazira Ubuni na akabayungu ya runga kujibura Ichiba zusi na wanyiba sheku jarano kumopaka ni mbra ngonsumili watu Tarambest
Mama Bote buku wali kufani njuku na basirikia paka pali
Buna sawa ubo nuhundi muraba na manyabu go Mbebele kani Haruko sio mungu mbovu kuchuhagaza kani njia kujenga na kuweko njia kumupaka kani bji wote.
Sita yenda tena.
La?
Unenleta na tutuka na vile na tumenase. Pukwa? Kwanza na utoke kwenye tafutengi ne taxi. Mimi sikuota naenda njia manawe.
Mtemuta njia zaongi. Sina kujua sisi.
Ulinipa njia kukubeba. Na yuko apana kunituka na unasikia? Kwanza ushani menase sota niua? Maana ushani mankele space sana kabisa. Njia vile sita yenda tena na we. Toka tu. Toka.
Basi reka tukembe dutuze shofi simbyo wanyemera noneho se basi tugakomeza urugendo giye kureba umugore wanje rwose wafunzwe n'abakozi bo kumupaka ku vejo mara mufunze
namwe ni same messe kabiso ni same meye epache tumona kona manke batu respect
ariko se shofi tuvugije kuri pe nizere ko nawo dakana kabanyabugwaho bava bakagera bose bakunda rusuka cyane cyane bara bakora kumupaka
Monsieur, mina kuelewa sana kabisa mina kusikia. Mina jua kama nakumbuka vyako meili haiko rezo ya kututuka na shevote.
Wavuga kiza kwa na oro munyabuka. Icyo nzi nuko nawo bizi kwa abanyabugure tse kubari n'abantu babagome. Hari abantu banga abanyamahanga. Usanga ari abantu binjije baraho gusa nk'ubu mugore wanje bafunze guherejo. Sukumwo terasa.
Bon, ungoye basi tukishafika pale, samo dafuko na yua, debili pitikanaka.
Ndabizi neza kuba bikoze babigambire kuko adakomoke buko. Umugore wanje amaze imyaka akora ubucuruzi bwambukiranye imipaka. Baramuzi neza ntakwibesha kwa
Okay, messie tunafika kuposta douane hapo.
Barambola tu. Nda bamara.
Eh, messie ngo ya kwanza, jikalmi kwanza. Usipime tafanye lerere, pardon kabisa.
Chofe, nyamarusha aswa mfata rwose ukambuza kujya guhangana n'abara ba police. Uko njye wenda barangiza ata mbuza nyamara.
Wende basi wende. Uanze kuole polisi mko pembeni ya dirisha pale.
Tata we, siko na ina mubonye kamba yope yumva kinyamuhumuro.
Asuruko nenda ba masakre anzi pale basi.
Je se na bivuje chofe uramenye da?
Niko sana sababu vrema. Ngwani kusaidia.
Mwanishe mwana naraje.
Mimi nataka kusaidia tu kitu kimwanda konisha tu bi Kamsa utenda juliza bingine. Unaona ule mama mwiko natokea kule.
Ula numugwari wanji. Wa mwuri kuye we. Shari. Shari we.
Hey, shari wanji. Zewa jakundo. Ndajua hewenu kukumwana. Ndamu sana wani.
Yo, shari. Ubamarambo nye majirubo wa hitaba kure kura renu. Kukwe njewe chine nje kukwana. Narikuba hindu nizavosu. Umunyamu humuro waramu zariko. Hariko ni mimbu za nubu nilo kuja kumaga sopo. Watazo njaku chineja kukufunga shari. Nejeza katu anda jumwe.
Shari, b Nibiche na mnumu ya hoted
Mwuse kuchiba kufunzi zoriyoza
Eee Beni mzi wabuga Yewe na wakose na rimu wabafise Mwa bubare nganyo
Mwuchi
Kuzara hivi nchiki Na wudi mungi unovze agiri za tari jeje njene
Mwujiza kutese kani
Ile gana habza hango mwena rimfi
Ibi hango mga sego babi kuibye
Uya hivzi na rimfi Sebzo sezara tai garani ni zakeira
Ye baba we
Urumba nina habza kuhu Mazini nisi nzada changa anye Koba ame nyeri vanzi Nina changa baramenya wachaba ndika dengane Ataki bazo bane none nta muntu numwe yemerewe kurengana ngaha anya dafise ibyangombwa bikwiye
tata we nuko byagenze mbapara tuvanga hano naga
bayi
ariko cyangwa mu modoka tugende rwose ariko bushiri tutafunga inzira zizindi modoka zishaka gutambuka ariko
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
Combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Dukomeza dufatanye kubona makuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugeza amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira. Akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
akwenye nunga duche du sozira makuru tukwa tuwa fiti mnika nukanya dushimira bagi zuhara wose ngwa teguru kuyongira bashikire kuri mikro marikumana jwe diana ni nahazwe ibiganiro na makuru vya kanukanya vya shizwe hamwe na Venus tashini imana tukwe sekwizi na jawa genzi wakitu mkwa mbye kitu iza kumandanya mura nikwa ahadu kwa za kwa tukwa mbye kwa
tukwa mbye kwa tukwa Ikadu here, Taza, here, Chesa, Muru, 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 Singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahari bantu bumwe Nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani Singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi Kwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo Nta mahoro twagira Nta butabera bushoboka Tutari kumwe nawe Mana y'ukuri Kiriziya umuryango wawe yamamaza umuvandimwe mu bantu yimakaza urukundo n'ineza y'uhoraho n'iyi myaka ishize kiriziya yakoze uwo murimo wayo mu bwiyoroshye bw'umutuzo ikesha ijuru singizwa mubyeyi wacu singizwa wowe wahaye abantu umwe Nibyo twakoze ni wowe wabidushoboje nyagasani singizwa mubyeyi w'impuhwe n'imbabazi tukwigiraho kubabarira no kwiyumvanya byo Now I'm
Okay.